mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu. Mbibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mugabo uyu mwaka byarabaye ndanse gose kuko imipaka yari yugaye nta hantu tujya gusumira benshi. Ikintu cyabaye kidasanzwe rero habayeho gupfa kwa bamwe kubera inzara, amazi arasambungwa ku bwinshi bagurisha.
Nk'ubu ngaho hakurya mu Rwanda kera mu minsi ya iheze twarashobora tukagenda tugafata iso ukagenda tugahiga akazi bakaduha akazi ku ituzi tugakora bakaduhemba tugataha. Mugabo ubu umuntu ntashobora kurengana ngaho hakurya ku mupaka.
Abo ni abaturage bo ku mipaka y'u Rwanda n'u Burundi bavuga ku mibereho yabo muri uyu mwaka turimo gusoza. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Uyu munsi kwa kabiri komisiyo yigenga ishinzwe amatora mu Burundi CENI yerekanye abazayihagararira mu ntara ya Makamba na Rutana ziri mu majyepfo y'igihugu. Ni mu rwego rwo gutangira kwitegura itora rya kamarampaka y'itegeko nshinga riteganijwe mu kwezi kwa gatanu umwaka utaha wa 2018. Iyi nkuru rero turaza kuyibagezaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha.
Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umuno tumwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Bakunzi bijwi rya Amerika, hasigaye iminsi mike ngo umwaka wa 2017 urangire. Muri uyu mwaka wose radio ijwi rya Amerika yabagejejeho inkuru mu nzego zinyuranye z'imibereho y'igihugu n'iy'ubuzima bw'abaturage. Namwe kandi mwagize uruhare mu rwego rwo kutugezaho ibitekerezo byanyu ku bibazo binyuranye bigaragara aho ngaho iwanyu, nabyo twabashije kubisangiza n'abatwumva aho bari hose ku isi. Mu gusubiza amaso inyuma ku byaranze uyu mwaka turimo kurangiza, ijwi rya Amerika rirateganya kubagezaho bimwe mu by'ingenzi twibanzeho mu nkuru twabagejejeho. Turahera mu ntara z'amajyaruguru hashyira uburasirazuba bw'u Burundi. Aka ni akarere kari ku rubibi rw'u Rwanda n'u Burundi. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ukorera muri ako gace, Jean Bosco Ndarurinze, aratangira atubwira ku mibereho y'abaturage muri uyu mwaka biturutse ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi wajemo agatotsi.
Umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ugira kabiri ibihugu vy'u Burundi n'u Rwanda bitanguye kutarabana ryiza. Muri uyu mwaka ibibazo vy'imibano mibi hagati y'ivyo bihugu vyarabandanije kugira ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwa misi yose ku banyagihugu baba ku mipaka. Abanyagihugu bo muri komine Busoni bavuga ko icuka kibi kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi cyabakoze ko cyane mu gihe cy'inzara uno mwaka.
Kuko ubwa mbere inzara yaratera kubera u Rwanda guguruye tukajya guca ingero n'isuka, wajyana isuka ugakorera amafaranga 500 cyangwa 700 wayavunjisha mu Burundi ugasuma. Mugabo uyu mwaka byarabaye ndanse gose kuko imipaka yari yugaye nta hantu tujya gusumira benshi. Ikintu cyabaye kidasanzwe rero habayeho gupfa kwa bamwe kubera inzara, amazi arasambungwa ku bwinshi bagurisha.
Nk'ubu ngaho hakurya mu Rwanda kera mu minsi ya iheze twarashobora tukagenda tugafata iso ukagenda tugahiga akazi bakaduha akazi ku ituzi tugakora bakaduhemba tugataha. Mugabo ubu umuntu ntashobora kurengana ngaho hakurya ku mupaka ngo areke aragenda.
Abadandaza abo bavuga ko n'ubu bataratora umurongo muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bakaba babonye ko akazi kabo gakomeza kutoro.
Akarusho kari gahari twajabuka mu Rwanda tugakura utudandazwa. Mugabo mu gihe ubuhugaye ntabwo twinjira neza. Mu gihe baba bakeneye nk'ibiharage, ibigori, byaba ngombwa nyene yuko hariho ibeyi nziza iruta iyo ngaha iwacu i Burundi wajabuka nayo kugira ngo wunguke uronke n'umusoro wa leta.
Ubwa mbere twaragenda nta kibazo tugashora ibintu, ariko hari ibintu byinshi twahombye. kubera nk'abantu ngaha iniwa batunzwe no kugenda ho mu Rwanda ariko ubu nta muntu agenda mu Rwanda kubera ibyangombwa bisaba amafaranga menshi kandi hari abantu benshi bahora bagenda bajyanye nk'ibihumbi icumi ariko ubu kubera ibyo bihumbi icumi nta cyangombwa kiri mu ngagende ku Rwanda cyangombwa cyahitamo yo kubyihora ugasanga inzara irisha umuntu
ku misozi iri ku mipaka ku mpande z'ibyo bihugu uko ari bibiri imiryango yarinjiranyemwo mu guhana abageni umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ugiye kurangira imiryango kuri izo mpande zose ifite agahinda ko kutidegembya mu kuramukanya
bamasengeye bose niyo baba bashiki ba papa niho baba babyara y'iwanje niho baringa umuhinge ndimareba twekwa navukiyeho kwanza mugabo barashariyo mugabo ntabwo ushobora kuvuga ngo yoza naramwe bune yo kwambukira no kuri matelefoni kenshi babona imirongo bagiye bayihagarika bujya n'amatelefoni yabo imirongo tuyifise kubera ntidukorana ntitukumirikana twekwavugana oya ibyo biheruka muri 2015
nk'ubu jewe uyu mudamu wanje arafise nasenge yashatse mu Rwanda mugabo duherukana imbere y'ibihumbi 2015 nibo baheruka kuza kuturaba natwebwe tukajya kubaraba ubu rero imigenderanire ibaye myiza kabisa kuko njya tukagenderanira
mu karere k'u Bugesera mu ntara ya Kirundo hakunze kwaka uruzuba amashyamba akahonera imigenderanire ikiri myiza umunyagihugu yarashika ahashaka atankomanzi kurondera inkwi uno mwaka bavuga ko bisa n'ivyabakomeranye
rero ducuruza inkwi ngaha tureba uko nyene twogenda kwiba mu babyifitiye bakatukubita icumu ryo mu rubavu ugasanga duhomye ko tukemera nyene tukiyahura urumva n'ubundi ni rwa rupfu nta rupfu ruba rusumbaho tukagenda tukiyahura nyene tukagenda tukazitasha twagira imana ntibadufate twaja mu Burundi tukaba turubyoye
aho ni he muvuga ngo
ni ishyamba ry'i Rwanda ku mupaka ho ubwo rero twamara kuzizana nyine tukazizana nyine tukadabiriza twakuramo iyo nusu y'ibiharage cyangwa nusu y'ubugari tukaheza rero tukateka nyine tukajya ubwo buke tukabungurunda
uko kwita mukuronderera ubuzima aho batakire kuri we kwidegembya bikwiye kuramaze kugirira ingaruka mbi abatari bake ku mutekano abarovyi batatu bo ku mutumba wa Cyeru muri komine ya Kirundo bararasiwe mu kiyaga cya Cohoha hari mu kwezi kwa gatatu
twagiye guhiga gafi kuko twagurisha turi nk'ubugari twabona ibintu bibere munsi byiza hanyuma simaze kugenda abahungu turi kumwe cyavuga ati bujya rero kuguma turobera nk'amazi y'Uburundi nta mali ziri reka tugende ngaho hakurya turebe ko two nabwiye ati ntitugende harajya hayise kimwe byo bindi bintu ujya twaragiye manze kugenda twateze imvura imwe baratwiruka ko nyine tuvuze amabuye bashorasha atangura kwaka atanguye kwa karena kidukoresha koga ce barantangira n'ubwato ca ndibira maze kwibira nibirukira nkahariya barandasa barampushe yongera ndibira barambura ukwezi guca kuramurika ce baransozera rero baza bandasa
abakurasa nibande
soda y'u Rwanda kina cyabawe n'umupolisi nyamawe yarasishoro zitatu baramaze kundashishoro umunani kwari bane abandi barapfuye
ibyo byarashyitse no muri uku kwezi kwa cumi na rimwe ku mutumba Nzove wo muri komine ya Giteranyi mu ntara ya Muyinga abarovyi bane barafatiwe mu kiyaga Gweru umukuru wa zone Masaka akavuga ko abasirikare b'u Rwanda bavogereye amazi y'u Burundi
hari uwitwanya Bendane Story agira aho agikira ngo cy'amezi atatu ari mu Rwanda kandi harimo n'ubugizi bwa nabi ko n'amato yabo baca bamenagura kuko ntiyongera kuboneka hanyuma hariho abo bajanye mu nyuma nyene harimo uwitwa Nyandwi n'uwundi muhungu bo barabarekuye makuru turonka batubwira yuko bagezeyo babashyira mu butobusho butandukanye umugabonya bene Nestor turashobora kumuronga ego nubwo ruwe dashobora kuboneka turahamaze igihe kirekire ubwo ruza abarovyi b'abarundi n'abanyarwanda barobera hamwe mugabo uri kurabiraba haraboneka aho abanyarwanda batahora barenga ni ukuvuga yuko uno munsi canke mu bihe bazigiye bafata abantu mu by'ukuri barenze umupaka kuko hari hantu batahora barenga
iruhande y'ibyo abarundi cyane cyane abo mu makomine y'intara zihana urubibe n'u Rwanda ntiborohewe uno mwaka kuva mu ntango z'umwaka wa 2017 gushika mu mpera zawo abarundi bagiye gukora ubuzi buto buto bakomeje kwirukanwa mu Rwanda abirukanwa bemeza ko bafatwa nabi bakirukanwa nabi
nakoraga akazi ko kugemuraga amata nako ngako nakoraga umuntu yari ijyamye ukumva umuntu arajira gukinguje ngo sokuje wenda ngo ugiye ku kagari karo umuyobozi agushaka ukagenda uko nguko nta n'ikintu ufashe ukagenda uko nguko bagakuriza imodoka bakujyana
bayo bafatiranije ngiye mvuye gusenga mu gitondo sinamenye ibyo bampoye no gusa tugende nayo imenye ariko batwigiranije twese hamwe
ntibigeze babwirira gituma babirukanye
oya ntabyo kiza tubwiye batwabimenye yuko tuma batuze hamwe twese hamwe twumva ko batatu musubiri Burundi musubiri Burundi
mu nayo ifite nakinazanye nayo ifite ihene byiri ifite nigara na telefone byose nabisize
abaturuka mu ntara za kure byara nabagora gushikayo bagacumbikirwa mu micyungararo y'imipaka
tekeye kubera badufashe nyine nk'abantu bingegera kandi twari dufite aho twari tuba nabacu bose basigarayo imiryango yacu abana n'abagore bose basigaye ubu nta mwenda tugira wo kwambara twaje kunyina tubona twabuze n'iki tugeze wacu cyaba abana bane abahungu batatu n'umukobwa umwe
none mubayeho gute
hakubaho nyine n'abavandimwe badutunze nyine twashikiyemo iyo babonye rasiyo baratumenya nk'abantu twarishikiyemo tugana
kugira ngo irire ku mavuko kureba ababyeyi ubyarancyanze ntabwo navano n'amaguru ngo nagirayo
iruhande yabirukanwa hari n'abahunguka baraganiriye n'ijwi rya Amerika icyatumye bafata iyo ngingo
urabona muri nduta ninge barazitunguje ubunya kera muntu wese ubunya tega ibiro 35 kandi karatwara dutega ibiro 50 byo kukwezi
twebwe kweri kubera twaciye tuvaya naho nyene ntivyari bitworoheye kandi indya z'induzi biri tukazijya ukwezi umaze nk'ubufu kubucumba bwahura n'induzi biri bukaba buheza izindi nduzi biri ukacubaho nabi nicyo catumye tucatwivira
iruhande y'ibibazo byo kuronka imfungurwa baragira n'ibibazo by'uburaro uyu yasanze inzu yiwe yeguriwe uwundi munyagihugu na wa mugwi SNTB ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo
ubwo gusinkaye nagize nuko nahunze nyene ndi mu nzu nkanumva inzu ngata muntu asira kwinjira yahabo umuntu yahaburanye n'umutama yitwa Kanana ijya ntuzanye kuri cyane amatongo nyene muri rutembe rutera gihose nzi no kubivuga twe twasaba ko nta kuntu twaduhungutse tuva mu gahinga nundi ngo dushikire mu kandi je nasaba yuko bompanye akazi kanjye nka kabantu
ibyo bibazo byose byaragiye mu minwe y'abajejwe intwara ikibazo intara ya Kirundo yagize kitari mu ntara ya Muyinga nukuronga aho bakirira abahunguka canke abirukano Melchior na Nkwahomba ni buramatari w'intara ya Kirundo
bafite kandi kibazo cy'abirukano babaga mu Rwanda bajya bitango na barufure aha n'igihugu gasanga hari nk'abantu barenga 200 400 imiso haraje bashika 150 abari turafite ingwara zo kubakira kuko nituronka tubakirira nari maze iminsi ntakamba cyahasere kugira ngo badufashe batwubakire nk'inyubako turabashikirizamwo kuko hacaga ibihuha byinshi babesha ngo turabapfuma kandi kwari kugira ngo tubashyire hantu tubafungurira turindire kubashikana mu ntara zitandukanye batibukamwo
igihugu cy'u Rwanda cyaragirijwe cyane ko kitorohereza abashaka guhunguka ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryitaho impunzi naryo nyene ryaratunzwe urutoke Terence Ntahiraje umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu no gukunda igihugu yafatiye ku biharuro HCR ikunze gutangaza hari mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta mu mpera z'ukwezi kw'icyenda ingozi
kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka turimo gushika itariki ya 18 ndeyo kandi amezi asiramiwe hari hamaze gutahuka abari mu 2018 kuva inama ibaye i Dar es Salaam kuva ku gihe cy'2023 ubu tuvugana amaze kuza abantu 2022
abirukanwa ababa ku mipaka canke abahuye n'ikibazo cy'umutekano muke mu biyaga baragize icyo basaba
dusaba ko nk'ibihugu bigenze neza ko abakuru b'ibihugu bamaze kumvikana imipaka ikugururwa turibaza ko ubutunzi bwacu bubandanya bugatera imbere nk'uko bwaho tumaze kugendera hirya no hino tukagendana n'imipaka yo hirya no hino byoca bigenda neza ubutunzi bwose bwiyongera
ari mibinsi heza kunukuru nibakoresha ubwumvikane natwe turabe kuko tuguma turonkera irasiyo y'abana
Philippe Nzobonayiba avugira leta y'u Burundi avuga ko u Rwanda arirwo rutifuza ko imigenderanire inaguka hari mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi
twagomba tubabije ko no mu nyangingo yarayifashwe mu nama nkuru ya ONU rero yatakaze na muntu u Rwanda atacyo rutari rwakoze kugira ngo ruburabuze ibindi bihugu bya Afurika ngo rurabe ko ingingo biko birafata zishyigikiye u Burundi cyane nk'uko nyine naza kumurakurikira kubimenye kubimenyesha makuru mu batoye bamaze kubona ko basenzwe no kwigera bicaye gusirika u Rwanda kiyomoka
Ngivyo ivyo ijwi rya Amerika byashoboye gutororokanya ku buzima bubi bw'abanyagihugu bo mu ntara z'uburaruko biturutse ku migenderanire itifashe neza hagati y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda byakomeje kuboneka mu mwaka w'2017 ugiye kurangira. Mu ntara z'uburaruko mu gihugu cy'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu gihe umwaka urimo kurangira, umwaka wa 2017, ishyirahamwe Parseme rirahamagarira Abarundi guhindura ibitekerezo, ibyiyumviro n'ingendo kugira ngo bazagere ku iterambere rirambye. Iryo shyirahamwe rirateganya rero gusohora ejo kuwa gatatu icyegeranyo cyaryo cy'umwaka ku buryo ibintu byifashe mu Burundi mu bijyanye n'ubukungu n'iterambere. Mu kiganiro muri sanga mu kanya gashize, mugenzi wacu Fide Niyongabo yatumiye umuyobozi wa Parsem ni Bwana Faustin Ndikumana, baganiriye rero kubikubiye muri icyo cyegeranyo cy'uyu mwaka cy'ishyirahamwe ayoboye.
Mu bisanzwe ibijyanye n'iby'iterambere nyine babyifashe mu gihugu, uretse icyo kiganiro kirabanza kikaraba ingene ibintu byifashije bita bya etadirie, hanyuma umuntu agaheza agacasubira karaba ibintu biba byategereza gukora kumbura ibyo bituba bitakozwe byotumye ibintu biba byo kwisonunura. Hari umuntu agacaraba rero n'icokogwa ku buryo bwihuta. Nico gituma rero murabona nk'ico cegeranyo cishyiramwe tunide nyene kishyiraho Uburundi mu bihugu bitatu bya mbere bikenye ku isi, ndetse FMI yoyo ucitakwa cyo cya nyuma mu cegeranyo cya FMI cy'2017. Ibyo rero bica bikunda kubonekera ubwa mbere kuri imwe bita umwimbu ku munyagihugu. Igihugu kirafise umwimbu cimbura, bakaraba n'abanyagihugu bati none ku mwimbu ku munyagihugu turavyamuye n'umunyagihugu mu Burundi reveni PIB aronka umwimbu ku munyagihugu. Iyo rero niyo Burundi bufise munsi y'300, nubwo yuko nko muri Afrika ho Burundi bwo bwa nyuma bufise munsi y'300. Mbere uravye nk'ibindi bihugu byo muri aka karere ko muri East African Community twaravye turatohoza n'umuntu magadusanga bose muri aka karere, haba nko mu Rwanda, muri Kenya, muri Tanzania, mu Uganda, bose usanga barenze 600. Urumva ni nk'incuro yikubye nk'incuro kabiri. Icyo rero cyerekana hamwe ngene bimwe by'umwimbo uyongera, urabona naho nyine usanga muri bihugu biri nko kuri 6, ariko u Burundi uravye ngene bigeze biracari hasi cyane hagati y'ubusa mbere na rimwe. Hanyuma kandi mbere yuko tuja muri izi ngorane nko muri za 2014 umwimbo wari uri nko kuri 4%. Ivyo rero bica n'ibintu bica byerekana ubushobozi buke bw'u. Hanyuma ibyerekeye ubukene muri rusangi, ni nk'abarundi babiri kuri batatu, ni ukuba 70% y'abarundi ubunya bari mu bukene bumwe budasanzwe, se de pauvreté, munsi ngira y'idolari rimwe na cyangwa idolari rimwe n'igice ku munsi. Haro ntazakaro nuko nko mu 1992 abarundi barigeze kuba ahubwo abarundi bakenye ari cha gatatu ari 30%. Rero byarimviye mbereseje ubu ni 70%.
Witegereje n'ikiya cyatumye ivyo biharuro bisubira inyuma cyane uravye?
Ni biharuro kugira bisubira inyuma, urabona kugira igihugu cyo giteye imbere nuko kiba kiza ubutunzi kama gifise, hanyuma rero kikaca ciha imigambi bita intumbero y'iterambere. Mbega mfise ubutunzi kama bwifashe gutya, notegura gute umugambi nyawo ubona woshikana ku iterambere ry'igihugu no kuzamura abanyagihugu kugira ave mu bukene. Hanyuma rero mu gutuma uwo mugambi rero uvuga ati none usaba uburyo bungana gute, uburyo bugaheza bukarondegwa na burure burondegwa mu gihugu hanze y'igihugu hanyuma ugatura ati mbiga abagukora nibande abagukora nduva rero suruse zimene ronde urafise abahinga bakwiye uzobakura he ubwa bufise urabaha gaciyo karaba ngene ubashira mu rugira bakore bari evaluate bagira gute hanyuma rero akasabarabwe bya bindi rero bya bonne planification kuvuga yuko no gushira mu ngiro umugambi so bigenda bikurikira intumbero y'uta planification za budgetisation zigenda neza hanyuma ugacura aba kandi kindi kintu gihe gihambaye gikuru yuko atazi igiturire biguma vyiviziye izo ngendo zo kubishira mu ngiro kuko hari igiturire ciraye za ngendo ibyo bintu dushaka kwishigushika ko usanga kenshi utabishikira izo rero nibyo tubona ahanini rero bibabya bitangurwana hamara hari canya mukuru muri rusangi rero gikomeye nico bita rero cohesion nationale mu gihugu mu gihugu cyo bita umwuka wa cohesion nationale muri politique ingendo bagwifashe kuko niwe ucugenzura atanga n'inkumbero kubindi n'imigendanire u Burundi bawufitaniye n'ibindi bihugu n'ikibanza u Burundi boronka muri nke bita integration regionale imuva ngo Burundi buri East African Community canke muri zakomeza canke nahandi ibyo rifatiye muri rusangi nibyo biheza bigatanga intumbero ibona kugira igihugu gishobora gutera imbere cyane
nibihe mwashimikiye ko muri iyo raporo mwabonye bitagenda neza nivyo mubona byo tereza gukosogwa
turabona neza yuko nk'ubunyi turabona yuko haraba ico nokwita prise de conscience y'abantu babanye politique abarongo y'ihugu yo kumva yuko ubwa mbere situation y'u Burundi ine mu by'ubutunzi bitifashe neza kuko haraba bashaka kuvuga ati ibintu biriko biragenda igihugu cyo kiratera imbere iyo prise de conscience baje kuvuga ati burya turi nyuma pa raporo y'abandi ahubwo dukore cyane kugira dushikira abandi turabona ko kigihaza ikindi no kugira prise de conscience no bakumenya neza icyo bita potentialite ubutunzi kama Burundi bufise kugira tubuha gaciro habaye ibyo biyaya dufise warangije kuma bubakamwo waraba hari yanyu ibyo butarengene biko biratunganywa ivyerekeye burimye n'ubworozi donc vya tourisme ukabona ko ntituraba conscient y'ubutunzi kama dufise aya mazi ashobora kuduha umuyaga nk'ubudasanzwe ibyo urabona kumenga abantu basansinzira hanyuma ikindi nuko rero twasanze na ya dokima y'intumbero igihugu gifatirako kugira gishikira iterambere ubu ntirikirategurwa neza kwa roze ya za CSRP zaraheze nta kindi gitabo cyashe gutegurwa icyitwa ngo vision 2025 nibagikorera ko ngo ubone bari ko baracereka abantu ibirimo urumva niho kucusanga umengo ubu unyi mu buzanga bw'amisosi igihugu ntikiriha intumbero maze ko niyo ntumbero itari kiraboneka ngo abantu bose bayumve kumwe icyo bita intumbero vision di development abantu bose bapartajira kuva hejuru gushika hasi hacaba hagahaza hanyuma rero ibyo uburyo navyo urabona imigenderanire y'u Burundi n'ibihugu bidufasha yaratitutse kandi muri ibyo bihugu hava amahera menshi cyane u Burundi ntibwari bwagira igihe bushobora kuronka ubundi buryo bwo kuronka amahera adaciye muri ayaca mu by'imigenderanire n'ibyo bihugu bijanye ni accord de Cotonou n'ijyana declaration de Paris yerekana ingene ibihugu bifashanya muri rusangi urumva igihe utaba wariteguye amahera agiye ntucuronka yandi ashaka yasubire ugasanga rero upreferi kuvuga ati imigambi ndayihevye nta kundi reka tugire ivyo kwa umunsi ku munsi turabimwere twobaho mugabo ya migambi yozamuye uburyo bwabuze nibere bisha bize ugasanga amadovize arakenye ugasanga ibintu biriko birasubira inyuma ugasanga ivy'agashomeri biriko birongera mu gwaruka kubera imigambi itagumye igwira ku munsi nk'ejo bundi harasohoye icegeranyo cerekana ko ivy'agashomeri mu gwaruka ari kanini kuko 65% ku ijana y'ugwaruka bwo mu hagati mu gashomeri 55% nabwo mu bisagara mu gashomeri hanyuma y'inkere by'umwuka navuga binahera ko cohesion nationale urabona n'ubu uyu mwaka uheze bimwe twari kwari kwati by'ibiganiro byo kugira abarundi basubize hamwe kuko turagira wa muvuduko nk'uw'ibindi bihugu
kugira igihugu gitera imbere icyo aricyo cyose bisaba icyo cyuka cya politique kiba kimeze neza mu gihugu kugira imitahe ishobore no kuza nagomba kubabaza imitahe y'abanyamahanga yo biza mu gihugu ubona ifashe guturavye politique
urumva urabona nyine izo by'imitahe ico bita investment direct étranger iyo izongwane nyeza kutwe zibazi kihari nabijyane ko ndavuga by'intwari bereye byo kuntu kumbura by'ubutungane ibyakora ibisiyo ngene babikora ijo gataka kazi na muntu birakunda kubera inzitizi na cyane cyane ko n'umwe bitama infrastructure aya ma infrastructure y'umuyaga nkuba urani muke cyane ni muke gose nta muntu akunda kuvuga ati njanye mutaha ahantu by'umuyaga nkwa bitameze neza ivyereke ivy'amabarabara nibiki muri bukambere neza yuko ejo bundi bigeze gutanguza ico bavuze ngo ukibe nka zone economique speciale aha mu Burundi bana baratanguje n'ubu nta kirashobora gukorwa imitahe nyene igihugu kibanza gushyira ico bita les infrastructures ibikorwa nyamukuru bya leta binini bicinzira abo abandi nyene by'amabanki ngene bimeze amabanki ayo madovize nyene mbega uzanye mutahi warashobora kuzosubiza inyuma inyungu yiwe mu madovize iyo bitangwa kuri kuzaro bihara soka tuti harya hari ingona turetse bo mu kwa politike nawe rino uvuga tuti kirya gihugu mu gihe rero cohesion itari kiraboneka neza baguma bishyiramo ati ni igihugu wasanga gisa umutekano usubiye guhunga abantu umwanya wari wose kubera bavuga bati la stabilite politike ntitwayibona neza haracyarimo igipfungu zero n'ibintu bikunda kugira gutitura iyo byo by'imitahe yinjira mu gihugu n'iby'ubutungane rero la justice ejo bundi mushikiranganje ewe ubutungane yarakoranije inama igitega bavuga ngo ni justice ngo pro service development economique haravuze ingamba zimwe zikorerwa ko tuzoburaba kandi twararungitse abaja kuturabira inyamara kumana twarabonye igihambaye nuko aya marekomandasi yabaye ishobora kuyashira mungiro
tuta ku mirongo ya telefone dufise Samuel uratwumva?
Oi allo?
Allo uratwumva?
Turabumva.
Watubwira irindi zina naho hamagaye uri?
Ni kwa Kwizera Imana Samuel ndabambwaye ndi Bujumbura.
Ufise kibazo canke icyimviro?
Kimwe ni kibazo yinde ni intererano. Nagira mbaze ndabora manje kwifuriza umunsi mukuru wa Noheli mwiza n'umwaka mushasha mwiza ekipe ya Voix d'Amérique mwese.
Murakoze namwe.
Amwe n'umutumire nyene nyakuba postende kumano.
Yarabumva.
Murakoze namwe.
Nanje murakoze. Nagira mere ku ntereza mvugu n'uguku. Disanzwe tuziko ishyira hamwe force musanzwe muhurikiyemo. Mwe murongo ishami partene mbwa mvuze ati nk'ishami gifate ko muri rujya runani rw'amashyira hamwe aharukiye muri force. Namwe muhurikiyemo mwebwe nka partene mwaciye mugenda rimwe mwaheruka mu biganiro bya Holy Arusha. Tukaba tuzi ko intumbero nyamukuru ya parseme je sangi n'umunwanyi wanyu kuva kera naho niyo n'amaproje amwe twakoranye na parseme nyene ko cyane cyane mushyira imbere ikibazo cy'ubutunzi mbega mwashobora kutubwira muri make ukuntu mwagiye mwahagarariye abarundi isinzi birimo aterukiye na cyane cyane ukuntu igihugu cyova mu ikawo irimo ingwana y'ubutunzi ukuntu yaba muri opozisiyo cyangwa muri leta bukoroshe imitima hanyuma ibihano igihugu cyafatiwe bikagabanuka ko murabona yuko hamwe byo gumuko biri ibintu byarenze urugero intererano ikigira kabiri nacyo ni ikibazo nagira ndamubaze kiri amwe parseme bura tranche no vuga dufate nka trimestre bishobora kuba ari nk'iy'umwaka cyangwa imyaka ibiri rihora risohora icyegeranyo cyangwa raporo y'ukuntu ubutunzi bwifashe kandi bugasaba ritanga na solisiyo y'ukuntu igihugu cyoshobora gukora ibintu bimwe rimwe bikagenda neza ahantu bamwe biragenda nabi ariko ubu ntiberutse kubona risohora ayo maraporo menge raporo nyuma generuka kubona niyo mu mwaka uheje muri 2016 ndagirambaze ko nkumbure izo raporo zimwe zirategurwa
reka bishure mu mwishure Faustin
yego ubwambere hoho njyana uko atakurikiye ubundi dukunda kubigira ku mezi atandatu kandi ibuka yuko mu mpera gihe mu kwezi kwa gatandatu bihurana n'uko tugira duhimbaza ntahe yo kwikukira twarashikirije kabisa ibyo bintu ndabyibuka n'ubu rero mu kwezi kw'icumi na kabiri tudushikiriza iyindi raporo ko turafata ko amezi atandatu ariyo twiyumvira ko ibintu biba bihaga indi musanga turabe ko ibintu byifashe tukaraba ko no mu nyinshi tuba turi ko twaratanze ko zokorerwa kugira igihugu kizamuke twaraba yuko hari ziriko ziraja mu ngiro cyangwa ziriko ziracega twaba tubwira uko amezi atandatu rero ahubwo ateza arakurikira nk'ubunyi tuzobisohora hanyuma dusubire no mu kwezi kwa gatandatu ngira ku mwaka w'2018 tunaretse rero n'ibyo hano nibyo zaturagira iminsi yo mikenshi iyo hari cyabonetse mu gisata kimwe kanaka twashobora kugikorera ko nk'ejo bundi igihe duhimbaje iminsi yo kurwanya ubukene mu kw'icumi do 17 Oktoba twarasohoye ingene ibukene byifashe mu gihugu kandi hacagaruka mu ivyo nyene kwa tuko turekana mbega ubukene gifashe gute bugwanyijwe gute kandi twarabikoreye ko n'amakonferanse do presse menshi n'ibintu by'ibyanizani ko turazisohora ngira nuko batashoboye gukurikira ico ne twogihara ko kandi ico tujejwe mu buzima bwacu bwa misiyo
Nchuti mwari muduteza amatwi hano dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Mukomeze kugira ibihe byiza, mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.